Yimuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC muzindukanye na Jewe Oriane itangishaka. Amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere kuyagezweho hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana arayadushikiriza.
Mwanamutse Oriane yagezweho tuyahere mu karere ka Afrika y'Uburengero. Igisirikare cha Mali cyavuze ko abasirikare bacho bashika kuri 17 abasivile bane hamwe n'abagwanyi batanu bishwe ku munsi w'Imana mu gitero cyabereye ku mupaka hagati ya Mali, Burkina Faso na Niger. Abasirikare 22 barakomeretse mu gihe abandi 9 baburiwe irengero. Igisirikare cha Mali cegeka ico gitero kubakora iterabwoba cise ko ari aba jihadiste. Umutegetsi wo mu gisirikare cha Mali atashimye ko amazina yiwe ashigwa ahagaragara, yavuze ko abasirikare bishwe bashobora kuba barenga abo batangajwe. Abasivile 2 bishwe bari mu bategetsi batowe mu burongozi bwako karere nkuko imiryango yabo yabivuze. Muri ako karere nyene ka Afrika y'Uburengero, leta ya Chad irongowe n'abasirikare bafatanije n'imihari hamwe n'imigambwe irenga 40 itavuga rumwe n'ubutegetsi, barasinye ejo ku munsi wa mbere amasezerano atumbereye gutanguza ibiganiro vy'amahoro. Ariko umuhari ukomeye wa Barobert waranse kwifatanya n'abandi muri uyo mugambi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bariko barafasha muri uyu mugambi, basabye abo bagwanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gufata aka karyo kugira igihugu kigaruke mu mutekano. Muri aya masezerano, akanama k'igihugu karongowe na Mahamat Idriss Deby hamwe n'intumwa z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazotangura ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru Njamena ku itariki ya 20 uku kwezi k'8 nyene. Ibi biganiro bitumbereye kumvikana ku mategeko azogenga amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Deby yemereye ko azoba mu kwezi kw'10 uyu mwaka. Muri Afrika kandi umushikiranganji wa Afrika y'Efo w'imigenderanire n'andi makungu na Lady Pandor yaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bifise ingendo yo kwishira hejuru no gutera ubwoba abanyafrika. Hari gihe yariko yakira umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu rugendo rwiye rwa mbere arimwo ku mugabane wa Afrika, yatanguriye muri Afrika y'Efo nyene. Umushikiranganji wa Afrika y'Efo Pandor yaratomoreye Blinken ko Afrika y'Efo itabona kumwe na Amerika ibiriko birabera muri Ukraine, politike ya Amerika mu Bushinwa hamwe na politike ya Amerika muri Israeli no mu karere ka Palestina. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Afrika y'Efo, Anthony Blinken yavuze ko urugendo arimwo muri Afrika rudatumbereye kugwanya igihagararo cy'Uburusiya n'Ubushinwa muri ako karere. Ibi n'inyuma yaho umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov nawe nyene yagendeye Afrika mu kwezi guheze. Muri urugendo rwa Anthony Blinken, umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu arangije muri Afrika y'Efo, azuca agendera RDC hamwe n'igihugu cy'u Rwanda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wahoze atwara Amerika Donald Trump yavuze ko abapolisi b'ikigo cy'inyamiramabi FBI bashwaye inyubako yiwe yahitwa Mar-a-Lago mu gisagara cha Palm Beach ni muri Leta ya Florida. Ibimenyeshamakuru bivuga ko icyatumye FBI ija kuhasaka kitaramenyekana, ariko ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bumaze igihe butohoza ku madosiye y'impapuro atari make, harimo amakuru y'ibyabera mu ngoro ya White House igihe Perezida Trump yari Perezida. ayo madosiye Trump yagirizwa kuba yarayimukanye muri Florida igihe yava ku butegetsi muri White House mu kwezi kwa mbere 2021. Inyamabirama za FBI zarinze kuvuga nimba umushikiranganje w'ubutungane ari we yazitumye gusaka iyo nyubakwa. Mu ntango z'uyu mwaka ikigo cya leta kijejwe kubika amabanga y'ivyanditswe cavuze ko catoye amasanduku 15 yuzuye amadosiye y'impapuro z'amabanga muri iyo nyubakwa ya Trump y'Mar-a-Lago aho asanzwe aba. Amerika ifise itegeko ryatowe mu 1978 rivuga ko amabanga yose ya perezida igihe abari ku butegetsi arayigihugu kandi abwirizwa gushigwa aho agenewe kubikwa kuva igihe perezida avuyiriye ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Amerika kandi ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwatangaje ijo ku munsi wa mbere ko bwatanze iyindi mfashanyo nshyashya y'ibikoresho bya gisirikare kuri Ukraine ifise agaciro ko muri yaridi umwe w'amadolari. Niyo mafaranga ya mbere menshi y'ibigwanisho Amerika itangiye icyarimwe kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Iyi mfashanyo nshyashya y'igisirikare cya Amerika icishikana imiliyaridi 9.8 z'amadolari zimaze guhabwa Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi mu mwaka uheze. Ashitse kandi ku miliyaridi 11.8 z'amadolari Amerika imaze guha Ukraine uhereye igihe Uburusiya bwigarurira intara ya Crimea mu 2014.
Arezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uyadushikirije. Shiti bakunzi bacu, nongere ndabashimire ko mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abanyakenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu.
Ubu ariko bavuga nibijanye n'uko ibikoresho biriko bishikanwa aho amatora azobera, nibijanye n'uko umutekano uzoba umeze, habaye kampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atobacanishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro.
Uyo ni Bosco Kubwayo, umurundi akurikiranira hafi vya politike mu karere aba mu gisagara ca Nairobi. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere muri Kenya. Igihugu cha Kenya caraye kirangije imyiteguro ya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Umunsi w'amatora nk'uko twababwiye n'uyu munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Team Ishimwe aratubwira uko abanyakenya baraye bayiteguriye.
Abanyakenya barenga gato miliyoni 22 nibo bazaba batora umukuru w'igihugu, abadepite, abaguverineri b'intara n'abandi bo mu nzego z'ibanze. Kenya yinjiye mu bihe by'amatora mu gihe abanyakenya bemeza ko ubuzima busigaye buhenze ibyatewe ahanini n'icyorezo cya COVID-19, hakiyongeraho n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. Mu bakandida bane bahanganye, babiri muri bo Raila Odinga w'imyaka 77 uri kwiyamamaza ku nshuro ya gatanu na William Ruto w'imyaka 55 ucyuye igihe ku mwanya wa vice perezida, nibo bavuzwe kandi bagaragaye cyane haba ku byapa biri mu mihanda yo mu murwa mukuru Nairobi n'ahandi mu gihugu. Ni nabo kandi bigaragara ko bafite ubunararibonye mu bya politiki kandi bashobora kwegerana cyane mu majwi. Kuva mu matora yo muri 2013, Ruto yari yahigiye kuzitoza nawe kuba perezida wa Kenya nk'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, ariko aza gutungurwa n'umubano udasanzwe watangiye kugaragara muri 2018 hagati ya perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga utavuga rumwe nawe. Kenyatta yayoboye mande ebyiri kandi ntashobora kongera kwiyamamaza. Ejo ku cyumweru, aba bagabo bombi Ruto na Odinga batanze ubutumwa ku Banyakenya, aho William Ruto yavuze kandi akifuriza buri munyakenya kuba intumwa y'amahoro. Ni mu gihe ku ruhande rwa Odinga we yibukije Abanyakenya ko ari abana b'igihugu mbere yo kugira ikindi cyose babacyo, bityo rero abasaba kunga ubumwe. Kenya ni igihugu gituwe n'Abanyakenya bava mu moko 46 atandukanye, kandi bivugwa ko amoko muri Kenya ari ikintu cy'ingenzi mu gihe cy'amatora nk'aya. Mumatora jomuri binakarindwi habayeho ugushyamirana hagati y'amoko ibyatumye byibuze abagera ku 2000 n'abahasiga ubuzima abandi babarirwa mu 100 bagatiza abo kuva mu myaka y'igihumbi 1990 ubwo Kenya yagaragaraga nk'igihugu kimirije imbere demokarasi kubera ishyirwaho ry'amashyaka menshi kuva icyo gihe ubu nibwo bibaye ubwa mbere hagaragaye umubare muto cyane w'abantu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uretse Ruto na Odinga bavuzwe cyane muri aya matora abandi bahanganye nabo ni George Wajakoya w'imyaka 63 wakuriye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi nyuma akaza kuba umunyamategeko agakora no mu nzego z'ubutasi mu byo Wajakoya yiyamamaje ashyize imbere yasabaga ko ibyizwi nk'ibiyobyabwenge bya marijuana byakwemerwa n'itegeko bikajya bikoreshwa muri Kenya no kugurisha impu z'inzoka mu Bushinwa undi ni David Maule w'imyaka 65 usanzwe ukora mu nzego z'ubutabera ukomoka mu ishyaka rya Agano biteganijwe ko muri aya matora hazakoreshwa ikoranabuhanga ryo gutera ibikumwe umutekano uraba wakashijwe ku biro by'amatora hirya no hino mu gihugu aho byibuze abashinzwe umutekano bagera ku 150 aribo baza kuba bareba ko ibintu byose bikorwa mu mutekano biteganijwe kandi ko watowe azatangazwa ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa 8 abakurikiranira hafi aya matora bavuga ko amajwi ashobora kuza yegeranye cyane ibishobora kuba byateza impaka z'uwatsinze nyuma ibyo ariko biramutse bibayeho biteganijwe ko urukiko rwafata icyemezo cyo gusubirishamo amatora mu gihe kitarenze iminsi 60 mu gihe kandi nta mukandida watanze ikirego cy'uko yibwe amajwi nk'uko benshi bakunze kugaragaza izi mpungenge uwatsinze icyo gihe yatangira imirimo y'imishya mu byumweru 2 nyuma y'igihe yatangarijwe ko yatsinze ubwo twateguraga inkuru twamenye ko mu duce twa Mombasa na Kakamega gutora abaguverineri b'intara byabaye bihagaritswe kubera utunenge twagaragaye ku mpapuro z'itora
Abanyagihugu ba Kenya barenga gato imiliyoni 22 kuri uyu wa kabiri bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta na William Ruto yari Vice Perezida nibo bari ku isonga ry'abahabwa amahigwe yo kuzoyobora icyo gihugu muri manda y'imyaka 5 mu gihe hasigaye amasaha make gusa kugira ngo amatora abe kugeza ubu mu gihugu harangwa amahoro n'ituze mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Bosco Kugayo umuhinga mu vya politike y'akarere akaba ari n'umurundi aba mu gisagara ca Nairobi amubaza uko icuka cifashe
igihugu ca Kenya cinirije kirimo kitoroshe ikiringo cy'amatora hasigaye amake cyane kugira ngo amatora ashika kuri 6 abere rimwe no kuvuga amatora y'umukuru w'igihugu abari kumwe abashinga amateka abakenguza amateka ababura amatari hakaba n'abahanuzi ba komini nabo bita ba MCA no kuvuga na amatora 6 byo kwiyamamaza byarangiye ejo haheze kandi ubugiye kuraba kuva bihagaze nta kintu cyo kwiyamamaza uretse ibipapuro biba byagiye bimanikwa ku mabarabara eka no ku mateleviziyo ibintu ubu bariko berekana bariko bavuga nibijanye no kubikoresho biriko bishikanwa aha amatora azobera nibijanye nuko umutekano uzobumeze kuko dukurikirana amajambo y'abajejwe umutekano aho bavuga ko abantu bo baremesha ibibazo bizoba bihari nayo ubundi imyiyamamazo yarahagaze kandi ugiye kuraba hanze nka Nairobi dutuye abantu koko urumva biteguye ku munsi w'Imana bari mu masengero benshi cyari cyo gikogwa cyo gusengera Kenya ko hatobamo ibigumuko abantu urabona bose ari nko kwigisha habaye ukampanye yo kwigisha amahoro ko amatora atoba canishamwo ahubwo abantu bagatora amahoro
bwana kubgayo nkuko warubivuze ubu igikorwa kirimo gukorwa n'icyo kugerageza gutwara impapuro z'amatora ku biro by'amatora mu gihugu cyose ariko hari amakuru avuga ko hari zimwe mu modoka za komisiyo y'amatora zishobora kuba zibasiwe n'abanyagihugu aho mu gihugu cya Kenya ayo makuru mwebwe mwabamu yafite
hari amakuru ariko aravugwa ubu ahitwa Chuka Goma Ngombe niho hari imodoka yarijanye za ngombwa nyene z'amatora abanyagihugu bategereye mu ibarabara barabifata barabisanzaza ariko nta byinshi byahise byononekara kuko abajejwe umutekano bahageze kare basanga ntabyo baraturira ntabyononekaye cyane ariko byasanzajwe byabonekanye yuko abanyagihugu iyo modoka bayikesheje urugendo yarigiyemo
ikindi bwana kubgayo kirimo kuvugwa cyane nuko abaturage ba Kenya bataryama kugeza ibyavuye mu matora bimaze kujya ahagaragara ni ryari abantu bazatangira kubona ishusho yuko amatora yagenze n'ibyayavuyemo
yakagwirika jejwe amatora agashikiriza yuko nta bimenyesha makuru birekuriwe gutangaza watsinze ariko birarekuriwe kuraba uko amajwi ari karagenda ubundi bagenda babikurikirana banasaba n'igipolisi gisaba yuko uwohejeje gutora aca ava aho yatoreye akagenda mu kazi kiwe banavuza ati ubuzi bujejwe nk'ibijyanye na business zikorerwa ngahe Nairobi zizoba ziko zirabandanya umuntu avuye gutora azosura muri business yiwe hanyuma abandanye akurikiranira ku maradiyo ku bimenyesha makuru ku mateleviziyo uko biriko biragenda gushika aho IBC izotangariza ikamenyesha uwatoye ariko ubujejwe igipolisi yabihanangirije ati abantu babwira imisoresore ngo nimutora ngo mugumeho mucungera amajwi yanyu babihanangirije cyane bavuga ko abajejwe gucungera amajwi abajejwe gucungera umutekano ni inzego zijejwe ibyo za leta ati ntabwo ari insoresore cyangwa umuntu uwo ari we wese abahejeje gutora baje mu mihana yabo hanyuma bakurikirane uko biko biragenda
nta gihe muzi abantu bazashobora kumenya by'agateganyo ibyavuye mu matora
ubundi uko bakunze kubikora bavuga yuko ikihenze mengo ni iminsi indwi baba batangaje uba yatowe
abo bakandida bombi batangaje ko uzatsindwa wese azemera ibyavuye mu matora ese abaturage bakwizera iyo mvugo bavuze
biragoye kwizera kuko murazi n'imvugo y'abanyapolitike eka nka William Ruto wewe asanzwe yari cyegera cy'umukuru w'igihugu mu myamaze yo ya mbere abaye ku munsi wa gatandatu aho yari ku kibuga cya Kasarani yaravuze ko mbere yiteguye ko mwene wabo bariko bahiganwa Raila Odinga ati natsindwa ati nzomwegera turamukanye ati ahubwo ndona mubaza bimwe bimwe uzoba atwara opposition ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitaniye hanyuma ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya nabo ndabona umengo ntibiteguye gushamirana kubw'inyungu z'abanyapolitike
Bosco kubwayo umusesenguzi w'umurundi uherereye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko ibintu byifashe aho ngaho mu gihugu cya Kenya urakoze cyane
ndabashimye nanje igihugu
tukivuga ku matora muri Kenya mu bahava baje gutora harimo abanyakenya bafise inkomoko mu Rwanda bazoba bagize uruhara mu matora ku njuro ya mbere bagizwe n'abana baturuka ku bavyeyi bazanywe muri ico gihugu n'abakoloni mu myaka y'igihumbi kimwe majana icenda na 30 gukora mu mirima y'icayi mu gisagara ca Kericho bari bamaze imyaka myinshi basaba guhabwa ubwene igihugu bwa Kenya bamwe muri bo baheruka kubuhabwa barimo Pasteur Peter Gatonga aza gutora ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri yavuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema atangura avuga uko abona ibintu byifashe mu gisagara cha Kericho aho aba
Mwukana kibi tuwabona leta shijawa manungile shirikare wa kureba tuwareba na kibi kizawa
kubijanya ni mnyiteguro shize iminsi hari kuye mamaza kubakandida vya mamariza unganyo mkuru wiji ugu abona wakandida vane icho jikorba chocha jenze gute
batu mamaje mwose wabu nyo unganyo kuyi ya mamaza sasa marala njije unu kulindiri webu uzu uza hita akabona guhita uzaba akagwa ariko bari yamabaje nyine baha iminsi itosheje yo kwiyamamaza abandi batagiye hakiri kare ariko ndabona bije barangije neza
amakuru tubona nuko bamwe mu baturage hirya no hino batangiye kugura ibintu maduka kwitegura ko hashobora kuvuka icyuka kibi ku buryo bashobora kutagira ku masoko kugira ibyo bagura wowe aho uherereye ubona mutekanye neza
nyine hari abantu batinya nyine bari amajyoko batinya ariko nta kibazo ibintu biragenda neza ariko nta kibazo
kubijyanye n'abakandida ibipimo mubona aho ngaho biva mu baturage uwo mubona ufite amahirwe kurusha undi ninde Pasteur Gatonga
na wabimaze kuko ari babiri nyine usanga babangikanye baba no gusaba Imana nyine umwe akazahita ariko ni babiri bose ndabona bose bafite ingufu dukusenga nyine imana ikazaduha umwe, ariko abo babiri nibo bafite ingufu nyine, bari bana ariko babiri nibo bafite ingufu, ariko bose urabona bafite ingufu zisangiye zose no kuzareba uko uzahita.
Kuri wowe kugeza magingo ya muri abo babiri aribo Raila Odinga na William Ruto, buri umwe wese aracyafite amahirwe yo kuba yatsinda?
Awo musaza nyine wo mbona ari hejuru cyane, sinzi niba azakinda, ariko niwe mbona ari hejuru cyane.
Ubundi ntabwo bisanzwe muri politike aho umukuru w'igihugu ashyigikira umukandida bari bahanganye, akanga gushyigikira umukandida wamubereye vice perezida igihe cy'imyaka icumi yose. Nkamwe muri Kenya ibyo mwabyakiriye gute?
Ni uko nyine wenda batanye kubera ko yagize ahantu akamusuzugura, akareka kumwubaha, agatangira kugusaba amafaranga ya leta. Ibyo ni byo byatumye batandukana.
Pastor Gatonga, uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kericho, ababyeyi bawe bageze muri icyo gihugu cya Kenya mu myaka ya kera cyane, bazanywe n'abakoloni gukora mu mirima y'icyayi. Mwaharaniye kuba abenegihugu ba Kenya, umwaka ushize mwagize amahirwe muhabwa ubwenegihugu, mugiye gutora ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu. Mwebwe nk'abanyarwanda mutuye aho ngaho mwabyakiriye gute kubona noneho uburenganzira bwanyu mwarabuhawe mukaba mugiye no gutora?
Twabyakiriye neza kubera ko tutajyaga dutora, noneho baduhera uburenganzira, sasa twayishimiye kugira ngo natwe tutagiye gutora nyine n'abenegihugu.
Pastor Peter Gatonga, ukaba uherereye mu mujyi wa Kericho mu gihugu cya Kenya, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Asante nawe, urakoze.
Andi naho ibisata bikukira ishyiramo mpuzamakungu ONU vyemeye gufata mu mugongo umugambi w'igihugu cy'u Burundi w'iterambere rirama. Uwo mugambi w'imyaka itanu ugamije kugwiza umwimbu, gushinga amahinguriro, gutanga ubuzi, guteza imbere uburimyi n'ubworozi n'ibindi bisata nk'indero n'amagara y'abantu. Intumwa ya ONU mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire batanguje uwo mugambi kuri uyu wa mbere. Pierre Clavan yo nkuru aratubwira ibindi.
Ubw'ibisata 16 bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, umugambi w'iterambere Uburundi bwasaba imfashanyo muri ONU uratomoye kandi uzotuma igihugu cyisununura inyuma y'imyaka itari mike y'intureka za politike. Ibyo byashikirijwe n'umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONU bikorera mu Burundi kuri uyu wa mbere, aho hatangura ibiganiro hagati y'ibyo bisata n'umugwi w'ubushikiranganji butandukanye urongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. N'ibiganiro byo kurabira hamwe icyihuti gwa mu mugambi w'iterambere rirama. Umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro arashima icyo gikorwa.
Son vocado cooperation saline au priorité nationale.
Ati intumbero nshasha yo gukorana n'ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri mu murongo w'iterambere rirama ry'ubutunzi bw'igihugu. Icyitonderwa kandi ni uko harimwo kugwiza umwimbo w'igihugu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, harimwo uburimyi n'ubworozi, gutanga akazi n'ibindi. Harimo kandi kungana kw'ibitsina, kandi nta n'umwe azosigara inyuma mu iterambere. Twizeye ko igihugu kizohatorera koyokwe kuko ni umugambi ufatiye kukubahana n'ibisata bya ONU, kandi ineza y'umunyagihugu akaba ariyo ishyirwa imbere. Umuhuzabikorwa w'ibisata bya ONU byose bikorera mu Burundi Damien Mama yizeye ko ivyo biganiro bizokwerekana hagwaye kurusha ahandi kugira ngo iterambere risubire gusasagara mu gihugu. Ati n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije gutora canke kubonera hamwe ibisata vya mbere vyihutirwa kurusha ibindi vyo gushira mu buryo. N'uwo murongo wa leta tuzogenderamwo, ariko tutibagiye natwe intumbero yacu nico twifuza mu Burundi. Aha twamaze nko kubona ko impinduka mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu zihutirwa, kandi mu bisata vyose vy'igihugu iterambere ridakumira, uburaro bwiza, ubuzi no kugwanya ubushomeri no kubaho neza kw'abanyagihugu.
Partage la richesse en inclusivité.
Uburundi bushimangira ko igihe cyo gufasha icyo gihugu carenganye, ahubwo ko ubu izo nzego zibiri zizokorana nk'abafatanyabikorwa.
Cette nouvelle donne se présente pour nous comme une interface
Mubisanzwe ni nkuru nani duhuriza hamwe intumbero z'ibisata vya ONU hamwe n'intumbero nk'igihugu twihaye kugira ngo dushike kwiterambere rirama mu myaka 5 iri imbere ntihazo kwibagirwa kubungabunga amahoro no mutekano no kuzamura ubutunzi bw'igihugu icize ubu nuko ijambo ifashanyo atari rimwe kuko nitugiteza amaboko ahubwo ubu no gufatanya ibikogwa nkuko umukuru w'igihugu ya Maya bivuze ko igihugu cacu kitaremewe gutega amaboko gusa ahubwo ko turi abafatanya bikogwa mu kubahana ntangere
avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle.
Mu bisata vya ONU 16 biri muri uwo mugambi harimo UNICEF, OMS, PAM, PNUD, FINUAP n'ibindi. ONU yifuza ko n'igisata c'ubutungane n'agateka kazi na muntu conagugwa.
Également la question de la durabilité environnementale, résilience.
Nawo kubyagira ikibazo cyo gukingira ibidukikije gucungera neza ubutunzi bw'igihugu kudakumira gufatiye kubitsina canke kubumuga ibitizo byinjiramwo mwido nido n'ubushiranganje butandukanye bwegwa n'ivyo bibazo nk'amagara y'abantu ubutungane uburimye n'ubworozi n'ibindi ubu kwari gusa nko guca umurongo ku bintu bikuru bikuru kandi turahimbawe ko tugiye kuba abafatanya bikogwa muri uyu mugambi w'iterambere w'igihugu.
Me réjouir que nous ayons cette opportunité.
Nibiganiro bije inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bukuri ibihano vy'ubutunzi ku Burundi imfashanyo mva makungu yahora itangwa n'ibihugu vya Buraya hamwe na ONU yarenga igice c'amafaranga leta ikoreshwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2015 aho ivyo bihano vyafatwa ubu ONU yayisemwe gucisha ubwo buryo mu migambi y'iterambere mu bushikiranganje butandukanye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi aho niho tubaye turarangirije amakuru n'ibiganiro vyacu vyo kuri no saha byari biremeshejwe na jewe Oriane Tangishaka. Dushimire bagenzi bacu bagize uruhara mu kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Murakoze.
Dr. Maj Production
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. America, tu sikilize sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi
muri sanga ya konse byinshi.
Byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu munara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu munara.
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah. Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sana.